Iyi ni Radyo İjwi ry'Amerika. Mwaramutse nshuti namwe bagenzi muduteza amatwi kuri uno munsi wa gatatu itariki zino z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio ya Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Kaze mwese.
Ni gute umuntu azakomeza gusorera ahantu adatunze niba ufite ahantu hafite metero cumi n'ebyiri bagatwaraho metero icyenda sibagusigiye metero eshatu hagati ahandi hasigaye wahakoze iki?
Uyu ni umwe mu banyagihugu baba mu kigwati cya Gahini mu karere ka Kanyonza mu buseruko bw'u Rwanda badashima ingingo yo kubarandurira ibitegwa byabo mu bikorwa byo guca amabarabara mashasha muri ako karere. Iyo nkuru hamwe n'iyerekeye iyugurwa icese ry'ihuriro kaminuza ry'ugwaruka rw'u Burundi ryaraye rikozwe na Perezida Petero Nkurunziza, hamwe n'iyerekeye impunzi z'Abarundi zatahutse mu Burundi ziva mu Rwanda n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi twayabateguriye. Tubahaye ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twayateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Uraho neza Aloise?
Ndakuramukije Oriane. Tuyahere kuyavugwa muri Congo. Kinshasa yifuza ko mu mwaka wa 2022 umugwi wa ONU wa MONUSCO uri muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda n'icenda uzoba wavuye muri ico gihugu. Ivyo vyashikirijwe ejo ku munsi wa kabiri n'umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu Leonard She Okitundu inyuma y'indwi ONU yongeye uwo murwi uwundi mwaka wo kuguma muri ico gihugu. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku murwa mukuru Kinshasa, She Okitundu yagize ati: "Twaramenyesheje inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi inyuma y'ico kiringo. Uwo murwi wa MONUSCO uzoca utangura gutahuka inyuma y'imyaka 20 umaze mu gihugu cacu." Uwo mushikiranganji yongeye kwibutsa ku gihugu ciwe kitazokwitaba inama y'abafasha ico gihugu iteganijwe i Geneve ku murwa mukuru w'Uswisse ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kane turimwo. Inama izobirongowe na ONU hamwe n'umuryango umwe bwa Buraya. Kinshasa ibona ko ONU hamwe n'amashirahamwe atanga imfashanyo amwe ayikomoka ko akoresha imvugo ndenzarugero mu kuvuga ko ibintu uko ibintu bitari mu ntara za Tanganyika, Kivu y'ubumanuko hamwe na Kasai. Abanyafrika y'Epfo baributse ejo ku munsi wa kabiri Winnie Mandela yitabye Imana ku munsi wa mbere afise imyaka 81. Abanyepolitike baramuhayagije mu kuvuga ko yarwaniye bikomeye intwaro karyanisha miryango ya apartheid. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yatangaje ko Winnie Mandela yari akarorero ku Banyafrika y'Epfo mu rugamba rwo kurondera ubwigenge. Imisa yo kumusabira izoba ku itariki 11 z'ukwezi kwa kane, mu gihe kumushingura icese bizoba ku itariki ya 14 uku kwezi nyene. Musenyeri Desmond Tutu yatsindiye agashimwe kitiriwe Nobel asanzwe ari mu karuhuko ko mu zabukuru yatangaje ko Winnie Mandela ari akarorero ku bandi mu rugamba rwo kurwanya agacinyizo. Naho perezida w'igihugu c'Ubushinwa Xi Jinping yarakiriye perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa nk'umugenzi wa kera w'Ubushinwa hareje ku munsi wa kabiri. Nirwo rugendo rwa mbere agize hanze y'akarere ka Afrika kuva ashitse ku butegetsi. Perezida Xi Jinping nawe barateye umukono ku masezerano atandatu harimwo ayerekeye gufashanya mu bijanye n'ubutunzi n'iterambere, ayandi yerekeye imfashanyo yihutirwa y'ibifungurwa. Ubushinwa bwabaye kimwe mu bihugu byashigikiye bikomeye Perezida Robert Mugabe akiri ku butegetsi muri icyo gihugu cya Zimbabwe. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umugore yararashe ahasanzwe hari icicaro cy'ishyirahamwe YouTube ni mu gisagara cya San Francisco aha muri leta ya California. Ni hareje ku munsi wa kabiri uwo muntu rero yakomerekeje abantu batatu imbere y'uko nawe yiyica. igipolisi ntikiramenyesha ibiranga abarashwe canke yarashe ariko kivuga ko byo bafise intandaro z'amatati yo mu miryango. Umuvugizi w'ibitaro by'i San Francisco avuga ko bariko baravura ibikomere by'abarashwe abagore babiri batababaye hamwe n'umugabo umwe bavuga ko yababaye cyane. Umukuru w'igipolisi mu gisagara cya San Bruno Ed Barberini yavuze ko abo bantu barasiwe hanze iyo nyubako ya YouTube bariko bivuna umusase. Muri Amerika kandi amashuri aharugwa mu majana mu mareta ya Oklahoma hamwe na Kentucky yari yugaye ejo ku munsi wa kabiri mu gihe abigisha babandanya imyiyerekano basaba kongerezwa imishahara no kuronsa amashuri yabo amafaranga akwiye kugira ayo mashuri akore neza. Abigisha bo muri leta ya Arizona nabo nyene bivugwa ko bategekanya kugira imyiyerekano nk'iyo aho nabo basaba imishahara ibereye. Leta ya Oklahoma ivugwa ko iza ubugira gatatu mu mareta ya Amerika 50 ihemba abigisha imishahara mike cyane. Amwe mu mashuri yaho yigisha imisine gusa kubwo kubura amafaranga akwiye yo guteza imbere inyigisho kandi bagikoresha ibitabo bimaze imyaka 20 mu gihugu cya Leta Zunze za Amerika aho abantu bibaza ko bitoshoboka. Kuri Amerika kandi Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump ejo kuwa kabiri yarongeye kuvuga ko yifuza gukura abasirikare we muri Siriya, imvugo ihushanye niyashikirijwe n'abasirikare bakomeye hamwe n'abahanuzi biwe bamwegereye batinya ko kuva muri ico gihugu vyihuta vyoha intsinzi ya kidiplomasiya na gisirikare ibindi bihugu.
Urakoze Aloise ku makuru dushikirije. Unaona umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi. Ejo ku munsi wa kabiri umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yaruguruye icese ihuriro kaminuza ry'ugwaruka rw'u Burundi, ihuriro rizomara iminsi ibiri mu gisagara cya Gitega. Ugo gwaruka rungana n'amajana 450 baserukiye amakomine yose y'u Burundi bakaba batowe mu moko yose amadini atandukanye n'ibitsina vyose bazohabwa inyigisho zitandukanye zo kwiteza imbere no gukunda igihugu. Iryo huriro rigize gatatu kuva umukuru w'igihugu atanguje iryo huriro mu mwaka w'2016 aho yamenyesheje ko rizohora riba uko umwaka utashe. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Fidel D'Antoine Sabimana arabidushikiriza.
Iryo koraniro kaminuza ry'ugwaruka ryabaye ku kivugo kigira giti tuzirikane igihugu n'uruhara rw'ugwaruka mu guteza imbere kazoza igihugu cacu. Ugwaruka rungana n'amajana 50 rwaserukiye amakomine yose agize igihugu cy'u Burundi rwari rwahuriye mu gisagara cya Gitega mu nyubako z'ishuri ryisumbuye ryigisha iby'ubuvuzi. Uretse abajeje umutekano begereye umukuru w'igihugu, nta muntu n'umwe wundi yari ari kuriyo kwinjiza telefone ngendanwa, amarori, amasaha yo ku maboko cyane imashini mudasobwa. Mu kuguru iryo koraniro kaminuza, umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yari yaherekejwe n'abashikiranganji batandukanye ba leta yiwe, ababuramatari barongoye intara zitandukanye n'izindi ndongozi. Jean Bosco Yitimana, umushikiranganji w'ugwaruka inkino n'imico kama mu Burundi, niwe yatanguye avuga intumbero y'iryo koraniro kaminuza.
Intumbero y'iryo koraniro ni ukuba akadukiza ugwaruka ko kubana ahantu h'imviro mu nzira irashe yotuma ruba koko umushinga w'iterambere ry'igihugu cyacu. Nicyo gituma Leta y'u Burundi yashyizeho ubuyobozi bujejwe guteza imbere amashirahamwe y'ugwaruka buri mu bushikiranganji bw'ugwaruka inkino n'imico kama kugira ngo bafashe kungurana ubwenge muri hamwe mumenye rero ko ubushikiranganji bw'ugwaruka imico n'inkino ari rwanyu mu bugendere. Abakozi bakuru babwo bari ngaha baravyumva, bazobakira mwezi muhanahana ivyumviro vyubaka bikongera bikabateza imbere.
Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza niwe yaciye yuguruye icese iryo koraniro. Mu ijambo ryiwe Perezida Nkurunziza yabwiye ugwaruka ko ari rwo rukwiye gushira mu minwe kazoza kagwa.
Mwibuke ko atawuheka utisimbiza, ko mbere n'Imana ifasha uyifashije. Muheze muzirikane ko mufise uruhara ntangere mwitunganywa n'irangurwa ry'imigambi itandukanye, yaba iraba ugwaruka cyangwa iraba igihugu muri rusange. Ubashakira ineza sujya azoza kubatesha amashuri no kubaroha mu ntazi cyane mu buhumbu, niyabona ujya azoza abigisha gukunda ibikorwa, akabereka ingene mu kwiteza imbere, akabigisha imibano myiza, akabibutsa ko muri bene mugabo umwe bene Burundi.
Perezida Nkurunziza yamenyesheje kugaruka mu Burundi rurenga ibice 60% kandi kubwo bwinshi bwabo bushobora kuba akajyo giterambere ubwihugu.
Dufatiye ku biharuro dufise dusanga ugwaruka rufise imyaka iri munsi ya 25 bunga n'ibice 66% nk'uko ishyirahamwe ry'ibihugu bigize urubwa Afrika ryabisabye mu ihangiro yerekwa mu mwaka wa 2030. Icyo gitegere aho kugifata n'ingorane tugifate nyabuna mu guteza akaryo mu guteza imbere ibihugu byacu.
Perezida Nkurunziza yamagariye kandi ugwaruka kwitabira amatora yimirije agira ko agabisha abantu bose borota bakoresha ugwaruka mu ntumbero atari nziza.
Tubamagariye kandi kwifatanya n'abandi Barundi mu gikorwa cy'iteka cyo kwerekana aho muhagaze ku minyanya y'ubwizwa shingiro ry'igihugu cyacu. Turamenyesheje ko tutazokwihanganira uwo wese yaba Umurundi cyangwa umunyamahanga afise intumbero yo gucuvya no kuyovya ugwaruka bw'u Burundi. Rituzirikana ko izija guhona zihera mu ruhongore. Tuzirikane igihugu n'uruhara rw'ugwaruka mu gutegura kazoza keza cyacu.
Amajambo yo kugurura icese ryo koraniro kaminuza arangiye, abanyamakuru basabwe gukinjura ata n'umwe asigaye inyuma imbere y'uko ivyigwa nyezi na bitangura. Ivyigwa vyatanzwe imbere y'umutaga w'uno munsi vyatanzwe na Jean-Claude Karegwa, umuvugizi w'umukuru w'igihugu, hakurikira icigwa catanzwe na Perezida Petero Nkurunziza. Inyuma y'ivyo vyigwa nta n'umwe yemeye kugira ico abwiye abanyamakuru bari barindiriye hanze kubijanye n'ivyigwa vyatanzwe kuri urwo gwaruka. Biteganijwe ko ibikorwa vy'iryo koraniro bizohera ku munsi w'ejo wa gatatu. Ni mu gihe mu myaka ibiri heze iryo koraniro kaminuza ryahora ari marindwi. Igitega Fidel Antoine Sabimana ku bw'ijwi ry'Amerika.
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda, abanyagihugu bo mu gace ka Gahini mu karere ka Kanyonza mu buseruko bw'u Rwanda bararira kubera ubutegetsi buriko burabarandurira ibitegwa vyabo mu guca amabarabara mashasha. Umuyobozi w'ako karere yabwiye ijwi ry'Amerika ko ari ibikorwa bigamije iterambere kandi ko bariko barabikora mu mwumvikano n'abanyagihugu. Ibindi mugenzi wacu Eric bagiri ubusa arabidushikiriza.
Mu byukuri ni ibintu by'urukoza soni. Bambwiye ngo angango bari ibeshye ngo nta gikorwa ngo ninongere mpinge. Ngende bazise ndongera ntere ibirayi bingane gutya. Ndongera sinjye gusaba imbuto muri tubura. Kandi gihe cyo guhinga cyararangiye nkibaza nakore iki.
Umwe mu baturage wo mu murenge wa Gahini mu karere ka Kayonza muri centre y'ubucuruzi izwi ku izina rya Video arereka ijwi rya Amerika ibirayi by'ubutegetsi bwatishijemo imihanda. Uyu kimwe n'abandi muri Video bararira yo kwareka kubera iyi mihanda, bavuga ko ubutegetsi bwa yunyujije mu myaka yabo butabateguje.
Nta kuntu wafata amasaka arenze ibikiro niba ari kilometero hariya kuva hariya ujya hariya ku muntu umwe bakarimbura bagajugunya hariya. Ariko buriya baraduhemukiye, buriya bagombaga kureka iyo myaka ikavamwo mu kwezi kwa gatandatu, noneho bakatubwira ati noneho tugiye guca ya mihanda.
Imyaka barandura ijwi rya Amerika yabonye ni amasaka, intoki, ibirayi, ibijumba n'ibindi. Uyu muturage waravuga ko n'ubusanzwe ikibanza atuyemo bari barakinyujijemo ibiraro bibiri bitwara amazi ndetse bubakamo ivomo rusange. Aravuga ko asanuregetse kandi ko iyi mihanda ije kumusonga ibyo yita karengane kuko nta ngurane ku butaka n'imyaka ye.
Bagatubacishijemo umuhanda ngira rubine ahangaha yahagiyemo ni ya leta ni y'abaturage bose. Urabibona hano hiri ntago nigeze nishyirwa nta n'igiceri cy'icumi. Mwama leta byabara akarengane idatufashije abanyarwanda bashaka yuko umuntu azajya asinzirira hehe ku muhanda yishwe n'inzara bakajya bataragura umurambo umuntu yapfuye kuko nta kindi kintu kibutunga.
Aba baturage baganiriye n'ijwi rya Amerika bavuga ko ubutegetsi bwa Kayonza bwabamenyesheje iby'igishushanyo mbonera mu 2016 bumva ko hari ahateganijwe imihanda. Kuva ubwo kugeza ubu ngo nta yandi makuru baherukaga ku cyerekeranye n'iyi mihanda.
Kandi mu by'ukuri ushinzwe ubutaka ku murenge abuza abaturage no kubaka ngo hari imihanda bazabanze bamenye aho izaca, ariko ntiyabuza abaturage guhinga. None ejo bundi rero bije biza nk'ibintu by'inzaduka nk'agashya. Ubu abayobozi barimo baraduhumuriza ariko mwihangane, ni ibikorwa byanyu tukikiriza kuko nta kundi twabigenza ariko suko tubikunze.
Abaturage baremberanywa n'ubutegetsi bidasubirwaho ku imihanda bari gukora igamije iterambere, ariko bakavuga ko bagombye kuba barategujwe ntibahinga ibizarandurwa, bagakomeza gushimangira icyo bita karengane.
Twebwe tubifata nk'akarengane kuko niba bavuga ngo ubuyobozi nubwo abaturage kandi bukorera abaturage, noneho ubuyobozi bwo bugashyira ibikorwa nk'ibi mu myaka y'abaturage butabagishije inama, urumva atari akarengane? Njye numva mbere yuko ibi ngibi bikorwa bakabaye barabanje bakatugisha inama tukamenya icyo gukora, tukabasaba ngo ya fumbire yacu ya myaka yacu twakuye muri tubura ese zishyurwa n'umurenge, zishyurwa n'akarere?
Hari abasana bamaze kwakira ibiri kuba ariko hari nabo bikigoye. Nk'umuhinzi w'ibirayi uvuga ko bacishije umuhanda mu birayi byaburaga iminsi mike ngo abisarure, kandi igishushanyo mbonera ngo siko cyabigennye. Uyu muturage n'akababaro kenshi yabwijwe irya Amerika ko yatunguwe no kumva rwiyemezamirimo uri gukora imihanda, amubwira ko ashobora kongera gutera ibindi birayi nyuma yo kurandura ibyari bigiye kwera, kuko ngo basanze baribeshye. Mu guhinga yari yarafashe amafumbire n'imbuto ku ideni agomba kuzishyura.
Mu byukuri ni ibintu by'urukoza soni. Bambwiye ngo angaha ngo baribeshye ngo nta gikorwa ngo ninongere minge. Ngende bazise ndongera ntere ibirayi bingane gutya. Ndongera se njye gusaba imbuto muri tubura. Kandi igihe cyo guhinga cyararangiye nibaza nakore. Mu byukuri ibintu bireba ibindi ni ikibazo. Ibi ni ikibazo kurimbuza imyaka ingaho. Ibi birayi birangana n'ibi ngibi biteye. Ibi ngibi byakaba ari ibirayi byeze. Twakoresheje ifumbire mva Rwanda, dukoresha ifumbire y'imborera. Ibi ngibi ni ibintu bazatwishyuza. Ubu se ubuyobozi buzadufasha kwishyura.
Twashatse kumenya icyo ubutegetsi bwa Kayonza bubivugaho, maze Meya Jean-Claude Murenzi ntiyitabye telefone ntiyanasubiza ubutumwa bugufi twamwoherereje. Vice Meya ushinzwe ubukungu n'iterambere ry'akarere, Madame Consore Uwibambe, we yari yatubwiye ko ari mu nama ku masaha yadusezeranije ntiyongera kwitaba telefone. Twabajije bwana Joseph Rukeribuga, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gahini, avuga ko ari gahunda igamije kwagura imijyi muri Kayonza n'uwa video urimo. Yavuze ko mu gukora iyi mihanda babanje kubiganiraho n'abaturage mbere y'ibyumweru bitatu. Bwana Rukeribuga yavuze ko ku myaka bari kurandura nta ngurane bateganije, kuko abaturage aribo bisabiye iyi mihanda. Muri hanganira umurongo wa telefone utarumeze neza.
Ku bijyanye rero n'imyaka, birumvikana kuko niba ari ahantu hari gucibwa umuhanda, kuko hari umuntu wenda uzigwa wajyemo imyaka, bishoboka ko iyo myaka kuko iba yarangiye. Ariko mbere yuko twakisha umuhanda, nyir'umurima arabanza akabyumva, akabyemera. Iyo atabyemeye uwo muhanda ntabwo tuwuhaca. Ni gahunda y'igihugu, ni gahunda ya leta. Ntabwo rero ari ibintu dukora wenda ngo tukomeze guhohotera umuturage. Oya, utabyemeye ntabwo umuhanda tuwuhaca.
Kuba ubutaka bwabo bushobora kugenderamo bwose, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gahini aravuga ko bazabiganiraho n'akarere bakareba ko babagendera ingurane.
Ubutaka bwawe bwose icyo gihe uwo muntu tumushyira ku rutonde, tukazavuga n'akarere bareba ko hari ingurane yazabona. Ariko ubusanzwe muri ubu kwagura imihanda kuko biri mu nyungu z'abaturage cyane, n'iyi mihanda abaturage bwabo ni nabo banayisabira.
Bamwe mu b'imihanda yaciye mu butaka bwabo bakavuga ko bafite impungenge zo kuzakomeza gusorera ubutaka uko bwakabaye, mu gihe ibikorwa rusange byabwimariye.
Ni gute umuntu azakomeza gusorera ahantu adatunze? Niba ufite ahantu hafite metero 12 bagatwaraho metero 9, siba gusigiye metero 6 hagati, ahandi hasigaye wahakoze iki?
Kuri iki bwana Rukeribuga avuga ko buri muturage imihanda izaca mu butaka bwe yarasanze abusorera, asabwa kujya ku murenge bakamuha ibyangombwa by'ubutaka bishya bigaragaza ingano y'ubutaka agomba kujya asorera. Iyi mihanda iri gukorwa bagura umujyi wa video izabireshya n'ibirometero 4 na metero 200. Umwe mu bari gukoresha iyi mihanda yabwijwe irya Amerika ko ari gahunda iriho mu karere ka Kayonza hose, ntiyabuze gufata icyo yita amakosa yose ngo yegeke ku butegetsi mu nzego z'ibanze butabujije abaturage mbere kose ngo be guhinga kuko mu yindi mirenge ngo barabateguje. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika ikayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Tuve mu Rwanda dukubitire kandi mu Burundi. Abanyagihugu bakurikira inyigisho zerekeye ukwizera guhagariye kukwerekwa k'umwigemeze biya baherutse gufata ingingo yo kuva mu gihugu cy'u Rwanda batahuka mu Burundi. Ku mugoroba kuri uyu wa mbere, abagera ku 381 binjiye ku rubibe rwa Ruhwa mu ntara ya Cibitoki, bakigwa kuri lise Cibitoki iri muri komine Rugombo. Mugenzi wacu Diane Ndonse aratubwira uko vyifashe.
Aha ni ku ishure ryisumbuye rya lise Cibitoke, ahashikiye bamwe mu banywanyi b'umwigemeze biya kuri uyu wa mbere bavuye mu gihugu cy'u Rwanda bagera ku 381. Abagabo bakiriwe mu birasi by'amashure ku ruhande rwabo, abakenyezi n'abana nabo bashikira mu birasi byo ku rundi ruhande. Abasirikare nibo babacungereye hirya no hino y'ayo mashure bacumbikiwemwo. Nta usohoka muri abo bayoboke kandi nta n'uwinjira ngo ashike aho bari. Ubaravye mu maso basa n'abatanezerewe cyane. Bamwe bavuga ko ari kubera uburuhe bw'urugendo, abandi bakavuga ko ari uko batarashikanwa mu mihani wabo nk'uko uyu mukenyezi abivuga.
Imana yadutabaye tugashika ngahanye mu gihugu cyacu cy'inkuze cy'amavukiro. Urumva rero twari tugishashe kugira ngo tugishikemo, none heraba turacyari ngaha anye. Urumva rero umunezero wo kuza wo kumva dushitse mu ntuze ya mu Burundi mu gihugu cyacu uracyari wose. Urumva rero tutarashika rero mu miryango yacu n'abagenzi ababanye twabana kugira ngo tubaramutse tugire gutene tunezerwe hamwe, ntitwabona gushavura mama.
hamwe n'ishukuru
imugihe abajeje intwaro muri commune Rugombo aba banywanyi b'umwigemeze biya bakiriwemo bavuga ko bakirindiriye ko abajeje intwaro mu ntara 11 bavukamwo baza kubatora kugira ngo babone gushika mu miryango yabo abazotaha mu ntara ya Ngozi nibo benshi musitanteri wa commune Rugombo avuga ko bagera kwijana na 12 intara ya Cibitoke nta numwe ifisemwo Kaderi Beatrice arongoye komine ya Cibitoke asaba ko izo ndongozi zo mu ntara bakomokamwo zoza kubatahukana vuba
twipfuza ko byo bavyiza baje kubatora bakabajana mu ntara iwabo aho baca bage batwara mu miryango yabo kuko igihe boguma ngaha byo tugora nyene ko urabona abantu bashikiye ahantu hamwe bakenera ibintu byinshi bakenera gufungura bakenera gufatwa neza bakenera ibyangombwa byinshi byo kugira ngo bashobore kubandanya babaho ntibikunda ko tuza turaha umwe umujyango twebwe dushima kubashikiriza abo mu ntwaro kugira ngo abo bo mu ntwari wabo aribo baca babashikiriza imijyango yabo
ariko nubwo biruko bamwe mu bayoboke b'umwigemeze biya bavuga ko bafise ingorane zaho bashikira hamwe ni kubatajanye nabo bubakanye uyu mukenyezi avuga ko yamaze kuronka makuru ko uwo bubakanye afise undi mukenyezi atubwira inyifato azoshikagira
umukenyezi aramufise
none ko afise undi mukenyezi ushushikira he
cye ndashikira mu rugo rwanje
kandi uva ruri mu rundi mukenyezi
ndataha mu ntira hanyuma mpigehodi nyomba ariwe aza kongera aza kunyakira ndamuramutse n'umutima mwiza n'ubweze rwinshi haba mpize rero nicare mushinga ntahe wanje kubera ko sanze akora intuze akora kazi ndamurindire niyashika cyamba hasi n'icubahiro cinshi ndamuramutse ndumva rero ibiganiro rero kugira za kumpereza kubera yuko jewe nari nsanzwe ndi umukenyezi mukuru ndasaba ubutungane kugira ngo buntunganyize none ko ari jewe umukenyezi mukuru
eka nabajanye nabo bubakanye nabone bavuga ko batorohewe kuko bazosanga imirima yarasivye inyuma y'imyaka hafi 3 itarimwa ibintu bikunyugwa nuko bavuga ko atanico bafise bazifashisha batahukanye
nta kimwe dufise mu Rwanda cyo baduha ibido yonyene yo kuvoma amazi n'uburenge tukwifuka ama turize ko dushitse mu gihugu kumbure dusanzeho imijyango dusanzeho igihugu kitwakiriye kumbure kizodufasha muri byinshi
ku ruhande rw'abana biga mu mashure bavuga ko bazoshika babandanya ariko bagashobora guhura n'ingorane zijanye n'inyambaro amategeko y'ubushikiranganje bw'indero bwashizeho aba bana bakiri mu mashure y'intango bavuga ko batokwiga batitwikiriye nkuko ukwemera kwabo kubategeka
wowe reka kucyambara gashya wara kimenyere erego buri gusa
batocabirukana ku ishuri
zota kono heba kwifunga kitamba nkishumuro nyene ko ikuru mwitwikiro nuko kuma wifunga nabikina mana ntikwikitamba nuko umwitwikiro
aba bayoboke bavuga ko batazodohoka kukwemera kwabo nyabuna bagasaba leta na ekereziya katolika ko yoborohereza bakabandanya basengera ku musozi wa Businde uri muri commune Gahombo yo mu ntara ya Kayanza aho bavuga ko babonekegwa na Bikira Maria
Jewe nk'ico nsaba leta ni nk'uko yompa mwidegemzo nkaronka umutekano kwiye nayo gusenga naho abandanya nsenga kuko nta kigwanisho mfise cohungabanya umutekano ekereziya nayo nk'ico ndayisaba ikaduha uburenganzira bwo gusenga mu mutekano tugahurira aho twahora duhurira ku musozi mweranda wa Businde bakumvikana ico kibazo kikava mu nzira kuko nko ku isi yose ico kibazo kiguma kigaruka nico gituma bakumvikana kikava mu nzira ko nkaya kiraziguma ivuga ngo bari mu matohoza ayo matohoza ntiyigera hera ntawe ubizi ico bivako
abayoboke b'umwigemeze biya baheruka gutahuka bava mu gihugu cy'u Rwanda kuva kuri uyu wa Mungu bose hamwe barenga 2,500 mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Urakoze Diane Ndonse kuri iyo nkuru.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba. Ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Ubu naho ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro Amerikana cerekeye ibyaranze leta zunze ubumwe za Amerika muri kahise no muri bino bihe tugezemwo. Mugiye kugishikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse uyu munsi hashize imyaka 50 yuzuye neza
Pasteur Martin Luther King Jr. yishwe. Yarashwe ku itariki ya kane y'ukwezi kwa kane mu 1968 ubwo yari afite imyaka 39 y'amavuko. Nibyo tugiye kurebera hamwe mu magambo make. Martin Luther King Jr. yari pasiteri usanzwe mu itorero ry'ababatista. Ubuzima bwe bwahindutse burundu mu 1955 atangiye ibikorwa byo kurwanya ivangura moko n'ubukene no guharanira amahoro n'uburenganzira bw'abanyakamwe burimo uburenganzira bwo gutora no gutorwa kuri buri wese. Yakoreshaga cyane cyane imyigaragambyo mu ituze. Ni gutyo ivangura moko ryageze aho riracibwa mu mabisi, mu buriro n'ubunywero, mu mashuri n'ahandi hantu hose hahurira abantu benshi. Byose byashimangiwe ku buryo budasubirwaho n'amategeko abiri yihariye. Iryo mu 1964 rica burundu ivangura iryo ari ryo ryose, ryaba irishingiye ku ibara ry'uruhu, ryaba irishingiye ku gitsina cyangwa se ku bwoko, ku idini n'inkomoko. N'itegeko ryo mu 1965 rishimangira uburenganzira bwo gutora no gutorwa kuri buri wese, kuri buri muturage wese wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urwo rugamba n'ibikorwa bye byahesheje Martin Luther King igihembo cy'amahoro kitiriwe Nobel mu 1964. Ubwo yari afite imyaka 35 y'amavuko, kugera mu mwaka w'2014 niwe wari muto mu myaka wabonye icyo gihembo. Martin Luther King yishwe yari amaze imyaka abibwirwa. Araye ari bupfe, yagiye kwigisha mu rusengero maze avuga amagambo asa naho asobanura ko yari azi ko igihe cye kigeze. King ati, nanjye nakwifuje kubaho igihe kirekire nka buri wese. Kuramba ntako bisa, nyamara rero ntibikimpangayikishije. Ndashaka gusa gusoza icyo Imana inshakaho kandi yanyemereye kugera hejuru ku musozi. Narahageze ndeba hirya mbona igihugu cy'isezerano. Nshobora kutagera nayo namwe, ariko mumenye ko twese hamwe tuzagera mu gihugu cy'isezerano. Mfite umunezero rero muri iri joro. Nta mpungenge mfite na gato, nta muntu n'umwe unteye ubwoba. Amaso yanjye yabonye ikuzo ry'ihindukira rya Nyagasani. Uwarashe Martin Luther King, umuzungu witwa James Ray, yatawe muri yombi hashize amezi abiri amwishe yarahunze. Agejejwe mu rukiko yemeye icyaha, yakatiwe gufungwa burundu. Ariko umuryango wa Martin Luther King ntiwigeze na rimwe wemera ko James Ray ari we wenyine wacuze umugambi wo kwica Martin Luther King. James Ray yitabye Imana mu 1998 akiri muri gereza. Naho Martin Luther King Jr. yakomeje kubona ibihembo byinshi nyuma y'urupfu rwe. Mu 1977, President Jimmy Carter yamuhaye umudari w'ubwigenge, ishimwe rya mbere rihanitse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu 1978, Martin Luther King yahawe igihembo cy'uburenganzira bwa muntu cy'umuryango w'abibumbye. Mu 2004 yabonye umudari wa zahabu wa Congress, inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hagati aho, guhera mu 1986, Congress yategetse ku itariki Martin Luther King yavutseho 15 y'ukwa mbere izajya yizihizwa buri mwaka kandi ikaba umunsi w'ikiruhuko konje. Nshuti zacu, ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi nagihumurije, ndabashimiye cyane. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Harakoze mugenzi wacu Thomas Kamirindi kuri icyo kiganiro. Ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye muri studio i Washington DC. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka, ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, na Fatuma Kalalari Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Mwakoze namwe mwese mwaduteze amatwi. Mugire umunsi mwiza. Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.